Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Mwagize neza gutega amatsu ibiganiro bya Radio Indundi Culture kaze mu makuru avugwa mu rurimi rw'Ikirundi ayana yakabagizwe nibi bikuru bikuru bikurikira abanyagihugu bakunkengera y'umusere guca mu amazi y'imvura avuye mu bice biri haruguru y'ikaburimbi aja mu ruzi Kanyosha ni muri quartier Gisyo zone Kanyosha komine Mwamugisagara cha Bujumbura bateye umungenge n'uko umusere gubandanya kubomagurika kuko hari namazu amaze kugwayo ndetse hari nabantu bamaze kuhasiga ubuzi abanyagihugu baba ku mutumba na komine Matongo mu ntara ya Kayanza mu gace bita kwizamu basaba guhabwa umuyaga nkubahaye igihe kitari gito bemerewe ariko n'ubu bakaba batarawuronswa. Ubugenduzi bukuru bw'igipolisi busaba abarongoye uturere mu gipolisi gukurikiranira hagufi ibijyanye n'iduga ry'ibiciro ryibonekeza muri kino gihe mu gihugu na igihano cyo gufunga imyaka ibiri n'ihadabu ry'amafaranga 180,000 y'amarundi nicyo cyakiriwe kuri uwo wa kabiri abanywanyi babiri b'umugambwe CDP wo muri komine Mabandi ntara ya Makamba sentare nkuru ya Makamba ibagirije icyaha cyo kubuza abantu kwitabira amatora yimirije amakuru saya gusa mu kanyari nkuru nyimwe.
Radio Indundi Culture.
Kazi umakuru arambu hagarari muhinga bw'ivyuma na matyo abona Yesu kuri mikro muri kumwe na Roseline Munezero. Ubugenduzi bukuru bw'igipolisi busaba abarongoye uturere mu gipolisi gukurikiranira hagufi ibijyanye n'iduga ry'ibiciro ryibonekeza muri kino gihe mu gihugu. Umugenduzi mukuru w'igipolisi mu itangazo yashize habona kuri uyu wa kabiri yavuze ko muri kino gihe yibonekeza iduga ry'ibiciro by'ibidandazwa nk'ibinyobwa bya Brarudi, isima, isukari n'ibiciro byo kuyunguruza bikogwa namwe mu badandaza n'abunguruza no kugira bikunde batunge byihuse ibyo bigakogwa inzego z'umutekano zirorera. Joseph Ninteretse aburamutswa asaba kandi aba bajeje ubwo burere kwama batanga icegeranye imbere y'isaha imwe n'igice z'agatondo buri munsi cingene biriko biragenda muri ubwo bugenduzi akanagabisha kubatazo kubahiriza ivyo yuko bazobihanirwa. Igihano cyo gufunga imyaka 2 ni hadawo y'amafaranga 180,000 nico sentare nkuru ya Makamba yaciriye kuri uyu wa kabiri abanywanyi babiri mu mugambwe CDP wo muri komine Mabanda intara ya Makamba. Iyo sentare yabagira igicaca cyo kubuza abantu kwitabira amatora yimirije abo banywanyi babiri bari bahagaritswe kuwa 14 Kigali mu mwaka wo mugambwe. Rero uriyamiriza urubanza sentare ya Makamba yarayiciriye abanywanyi bawo bo muri komine Mabanda. Ferdinand Nkurunziza avugira CDP ashikiriza ariko kwivyo bitabaca inkokora babandanya kwitegurira amatora agashikiriza ko bagiye kunguruza urubanza. Tumukurikire.
Birababaje cyane kandi birateye n'isoni kumva ko umuntu ashobora gufatwa kubera agiye kugira fotokopi ya identite cyangwa ya resepise narirya cyari gihe cyo gutegura amadosiye kandi ayo madosiye ategurwa n'amafotokopi dosiye ibigizwe n'amafotokopi ya identite resepise n'ibindi biri kumwe umuntu agacafatwa noneho agafungwa agakorerwa dosiye akagira ko yagirizwa ibyaha birababaje cyane mbere bakamucira n'umunyororo n'amande ageretseko. Ntituzi neza icyo byabereye ntituzi neza icyo babikoreye ariko nibaza ko ari kugomba kuburabuza nta n'ikindi no kugomba kuburabuza kumbure no gutera ubwoba abanywanyi b'umugambwe. Ibyo rero nibiduca intege niturota duhagarika kujya mu matora ariko ubwo butungane ku bwacu ntibudushimishije na gatoyi. Tutegerezwa kunguruza urubanza tubandanye turabe kumbure ko tuzotunganirizwa abanywanyi bacu bazotunganirizwa.
Hagataho rero itegeko nimero 1 agakwego gashinze 12 ryo kuwa gatanu ruheshe no mwaka riyategekanye ibihano vya bimwe mu vyaha bishobora gukogwa imbere y'amatora hamwe n'inyuma y'amatora. Ejide Nahayo atugire kumuriri kuri bimwe muri ivyo vyaha.
Nk'akarorero uyandikishije ku mazina tariyo cyangwa iyandikishije kabiri cyangwa werekanye impapuro za magendo mu kwiyandikisha kugira zo kwitabira amatora uyahanishwa gupfungwa hagati y'iminsi 15 n'amezi 3 hamwe no kuriha hadawe ry'amafaranga hagati y'200,000 n'200,400 cyangwa kimwe gusa muri ivyo bihano nkuko biri mu ngingo y'223 y'iryo tegeko. Icyo gihano kigwizwa na kabiri niwagiye icyaha ari umukozi wa leta ujejwe umutekano cyangwa ujejwe intwaro wagiriye icyaha cyo gukura imyamamazo mu kiringo kidatekanijwe n'amategeko cyangwa gutukana hagati y'abitoza anishwa kuri hadabu y'amafaranga ari hagati y'amafaranga 180,000 n'imiliyoni 4 z'amafaranga y'amarundi wagiriye icyaha cyo kwemerera amafaranga akazi cyangwa indi mpera yose ubutora kugira toruko washaka anishwa hadabu y'amafaranga ari hagati y'180,000 n'imiliyoni 8 amafaranga y'amarundi n'ugufungwa hagati y'umwaka umwe n'imyaka 3 cyangwa gahabwa kimwe muri ivyo bihano. Icyo gihano kandi ninacyo gihabwa uwagiriwe icyaha cyo kubuza abantu kujya gutora.
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture amakuru yacarabandanya. Bamwe mu banyagihugu baba kunkengera y'umusere guca mu amazi y'imvura ava mu bice biri haruguru y'ikaburimbi aja mu ruzi Kanyosha ani muri quartier Gisyo zone Kanyosha commune Muhamumano ko bw'igisagara cha Bujumbura batewe umuti muhagaze ni bomagurika ry'inkombe z'uwo muserege bakavuga ko hari namazu amaze gutwagwa ababarara ntibuca kuko imvura iguye bagoma bibaza kwinzu barimo zihava zibomoka bagasaba leta n'ababijejwe gutunganya uwo muserege kugira ntubandanye kwihinkombi mu biro by'ikigo cy'igihugu mu byo kijejwe hari mw'inyubako obuha twabakwihugira bagira ico babivuze ko batumenyesheje ko bafatiriwe n'imvo z'akazi ariko ko bazogira ico bashikirije mu makuru yacu yo hanyuma. Inkuru twayiteguriwe na Jean de Dieu na Himana.
Abanyagihugu bavuga ko muri kino gihe cy'imvura barara ntibuca kugutinya ko inkombe zo mufurege utwara amazi y'imvura uyakura mu bice biri haruguru ikaburimbi uyatwara mu ruzi Kanyosha ubandanye ubomagurika muri kino gihe mbere bakanavuga ko hari n'abatejuru izabo kuko inzu zabo zegereye umufurege zabomotse.
Urabona yuko tubiri kumanga ntawe urara nko muri kijya cyumba nawe ukura citegereza uko ukirayemo ntumenya ingene bigenze muri ako kanya kuko hari imvura igwa mwijo utitegu ugasanga nawe bigiriyemo
ntitukira nko turyamika abana babana bari mu ibarabara ntibaje ku mashure ajye haje kuboma ku bunyene hari umuntu yarahagaze n'ukuvuga imvura nahigwa igahita yahise uzibona habomotse
turatewe n'ubwo bakubera uko runoko kwa yanse kuzibigwa kandi rukagoma ruhitana abantu rubatwahara.
Iryo bomakazi iryo nkombe rero muri ako gace ka Gisyo rikaba rituma abanyagihugu bagira uruhombo kuko ibanza zabo byo kubakamwo vyatwawe.
Tuko turahomba parasera duhomba n'inzu
hatwawe ahantu hanini gose aho twahora turi mu duharage twumbati tugori hose haratwawe.
Bamwe muri abo bakavuga ko bari biyunganije baratera imisuna mu gukingira izo nkombe ariko navyo bikaba vyarasenzwe. Bakamenyesha kandi ko ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu cy'inyubako obuha cari cabemereye ko hari ibigiye gukogwa mu gukingira izo nkombe ariko nubaka bataki na kimwe kirakogwa.
N'urongoye obuha yageze ngaha arabiraba aradarashika n'ingaha kuri izi nzu zacu avuga ati tugiye kuvyiga none uyu n'umwaka wundi dutanguye urabona ko twateye imisuna yose twateye kandi imisuna yatwawe amaguna twashyiraho yose yagiye.
Abanyigugu bagasaba ko umufurege wokogwa kugira nabo babone kubaho batekanye.
Tuko tutabaza amakungu dusaba urongoye obuha ko yogira icakoze kuri umufurege nko kandi ariko arakogwa
ubwacu twosaba yuko leta yogira ico yotubarira ikahakora abantu bakamenegwa neza.
Twakuye mu buyobozi bw'ikigo cy'igihugu cy'inyubako obuha kugira bagire ico bashikirije bakabatumejeje ko bafatiriwe n'imvo z'akazi ariko ko bazo gico bashikirije makuru yacu yo hanyuma ko amakuru atangwa n'abegerewe umufurege bavuga ko imyaka iri hagati ya 7 na 8 irangiye atakirakogwa. Mu myaka 2 biheze abantu bane bakaba bamaze guhitana n'uwo mufurege nayo amazagera kuri 28 akaba amaze gusenyuka.
Tukiri mu gisagara cha Bujumbura mu gice cy'uburaruko bamwe mu banyagihugu wo muri zone Kamenge babona ko ingingo yugara amazu y'uburaro amwamwe n'ibibanze bimwe bimwe kubera ikiza cy'ibihara by'inkende ifise inkurikizi kubahakorera bene abanye n'ibyo bibanza. Abanyagihugu bakabona ko leta nyabuna yogwiza amahimiriza hamwe n'amazi mu bica kunda gukama kugira ibyo suko byorohe odiro nkejimana.
Bamwe mu begereye hari ubwo bubare n'inzu za kiringenzi zugawe mu bice vya zone Kamenge mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura kuri iyo ngingo y'uburongozi bwa komine Ntangwa isigura ko ziri mu zituma ico kiza cibihara vy'inkende kirandagata bavuga ko iyo ngingo ifise inkurikizi ku bakozi n'abanyene izo nzu baca bisanga ata kintu kibinjiriza muri iki gihe bafise
byo kugara kabare bijyanye n'iyo ngwara atari yose urese ko imiriza abantu gereso kugish aho kugaraho
ugarira ku kazi k'abantu hamba babocha babaho gute
none ubugaye yo ngwara gunde hose yocikira
ah tubibona nabwe kuwe yinjiza amara benshi benshi yugaye abantu bose bace bahona we bose barundura ubuzima
icyo abanyagihugu banegura nuko hataba amahimiriza y'abajejwe intwaro ku nzego zo hasi kubijanye n'ico kiza kubwa wabona ko bose ariho boza baratahura uko bo kwikingira iyo ngwara
ntakarikeye dagisenyumba ko bya akuru ntibihera ngo mutane ngo yabipfutse buje nyumba ko mu wawa aba hafi bako kare nyumba ko ariwe ahimiza kandi akanabikurikirana kabishiramo ingo kugira kingi adukingire twebwe nyene nandi ho ha mujya dzone ujya nde nande bajya bakuru bajya babipfutse bumva menga byakonzwe ko baba bibere mu byi wabo kandi bumva nicyo yebocha batu zengo baje mwikayitse mwize tabatembere buzipoche wabana bwinshi ariko gukurikirana bajya banyumba ko mibaba byoshye kuba ne bantu baba ibegereye impande yahico kiza gihera kwanze
ikindi kibabera intambamye nubukene bw'amazi buza buribonekeza mu bice bimwe bimwe bya zone Kamenge bushobora gutuma harabugarirwa kubera iyo mvo
dusaba imiti nayo maze gukaraba
amazi ntimuyafise
oya tefika jaza rimwe rimwe aya tubuza amazi cyadukaraba gusa ziyangwanye zishazigaruka kandi
twakuye kuri telefone musanteri wa komine Ntangwa Ernest niyo nzima na watwishura ko twosubira ku murondera kuri uyu wa kane iyo ngingo y'uburongozi bwa komine Ntangwa ikaba ariyo kuwa kabiri kigara mu mwaka wa 2024 ikaba yugaramazu ya Kiringenzi ububare n'ibindi bibanza bigira kuri 25 byikekwa ko hakoregwa ibyo bosambanye nkuko iyo komine ibandanye ibivuga ko biri mu bituma iyo ngwara y'ibihara by'inkende igumiranda gata muri ico gice
arakoze Odiro Ngejimana abanyagihugu baba ku mutuma na komine Matongo mu ntara ya Kayanza mu gace bita kwizamu barasaba ku ico gice ubukiriko kiragwira mu imiryango cyoronse kumuyaga nkuba bavuga ko haheze igihe bemerewe abaganire na Radio Indundi Culture bashikiriza ko barindiriye muhango bahawe amasahera mu nzira mu gihe baguma bahomba ku bikorwa boranguje uwo muyaga nkuba ubuyobozi bwa komine buremeza kwishitswa ry'uwo mugambi ryatevye ariko bwizeza ko ushobora kuranguga umwanya umwanya kuko ivyigwa vyaheze Noris Nduwimana
baratubarira ati amatara tugiye tuyazane cha tuja hantu tukitegura tuzi mu matara giratse karindira tukabona
bamwe muri abo banyamatongo bavuga ko bariko bararamirwa n'umwizero baje barahabwa ku muyaga nkuba mutama Dionizi yonderaga kura hati naho menye ibintu biherera
barazanye n'ibiti barabishira hajya aya bajya duhe ngo muyaga nkuba
harya
Ijo hundi hoho ni muri zinzira zashizwe mu ntambara turarindira matara eka yo ngahe yati abafite ndari ya
kubira ibyo abo banyagihugu bavuga ku ruhombo ruba rusa n'uruto harugwa mu iterambere rya none
no mu kwiga honye nibiba bifasha abana aha baba biga mu makoreje babaryoherwa no kwiga ku itare ko kera bahora bigira ku mazutu ubu nta mazutu akibone ibuji nazo zarazinda
nk'abana benshi benshi bahefye kubera ayo matara
ubu bamwe nka Jehome niyo nkuru harimo muri bakimyozi bakorera muri ako gace baba yungunganya mu buryo bashoboye ariko igihe cy'imvura nabo ntiborohegwa ariko gusaba ku muhango bahawe ku muyaga nkuba woshitswa
dukoresha panosore zifata umuriro iyo izuba ryatse muvuga mu gihe cy'imvura ntidukora ugahagarika akazi ntidukora nta naho twopana naho twoshi
ubuyobozi bwa komine Matongo ntibuhakana ku muyaga nkuba uteye ingorane muri ako gace ariko uwo muzitanteri waho ari sensa biyumva hari umwizera atanga
centre iri mu masantre twamaze kugirira ivyo twita mu gifara sa devi kugira turama ubugyo bosa bwa kugira ngo turose umufasha tumubwire ati akenewe ibi binganuko kugira amatara hashike
imyaka iri kwiraba bacumi nkuko bivugwa n'abahaba muri ico gice hashinzwe ibiti byo twaye uwo muyaga nkuba utaraboneka gushika no aho kubazamu ariko hari nibindi biti bukura ku mugwa mukuru w'intara gushika hitwibanga bishinze muri ako gace nyine mu mazona nariko hagize komine Matongo y'intara ya Kayanza nta nimwe gushika ubuhitararonka umuyaga nkuba nkuko twabyiboneye
Noris na urakenuye amakuru twe twabateguriye nahagarukiye tukengurukire mwese mwaduteza biri bagenzi bacu badufashije kuyato rukanya dushimire kandi Matthew abona Yesu yari mu buhinga bw'ivyuma Joseline Munezero na yabashikirije ndabipfurize kubandanya mugira ibihe byiza murakoze